Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga. Bamwe mu gwaruka muri iki gihe baribaza bati none ko nahejeje amashure nkabambuze akazi na cane cane mu mwuga nigiye nuhe wundi mwuga canke umugambi wombeshaho nizihe ngingo nkwiye gufata nohera hehe kugira ngo niyungunganye ni bimwe mu byo ugwaruka gwibaza muri kino gihe cane cane aho ichi akaruhuko kici kageze bakaba bifuza gutangura imirimo yabo mu kiganiro muri sanga cumura kakanya turaganira n'umwigeme nziko inkunda Trifoni Mireille yize ubuhinga bwo kubaka master on engineering civil ahava yuguruza iduka rimubeshejeho yise NTM Decor rikorera ibijanye no gutegura imanza mu gisagara ca Bujumbura aratubwira zimwe mu ntambanyi ziri muri inyuga ariko kandi inyungu ziri mu kwikorera utwawe ikaze mwese rero nkuko bisanzwe ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga murashaka guterera mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro Facebook yacu aho mushaka gushikiriza nimero zanyu tukabahamagara ni radio yacu VOA radio yacu VOA ikaze neza mwese
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Thank you. waje mani chanye yindi iteze ibiganza niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora semwiza wanje ora senchuti yanje
Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Ohia Nitanga Ishaka muri aka kanya ni wamwenye ikiganiro muri sanga ku munsi wa kabiri. Turumva ibibazo amagara iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi n'umwigeme. Uno munsi turaganira n'umwe muri bo umwigeme yitwa Nzikwinkunda Tréphonie Mireille. Ni mu gihe muri iki gihe ugwaruka gwinshi gwahejeje amashure nibihe vyakaruhuko kici amashure akabarangiye kuri benshi bakaba bafise amakenga y'ukuzoronka ubuzi. Ni mu gihe ugwaruka rero rutari ruke rumaze gutahura ko rudashobora kuguma ruhanze amaso leta canke abavyeyi babo kugira ngo baronke akazi. Bamwe muri bo bariko barijukira ukwitunganiriza imigambi yabo mu bisata bitandukanye. Nzikwinkunda rero Nzikwinkunda nako Nzikwinkunda Tréphonie Mireille umwigeme w'umurundi kazi yaheruka kuva mu gihugu cy'Ubushinwa yaciye yuguruza wewe inzu yiwe yise NTM Decor iduka NTM Decor ikora ibijanye no gutegura imanza no gushariza imanza nubwo bamwe babona ko yapfishije ubusa impamyabushobozi yiwe ubuhinga bwiwe muri rusange we avuga ko bita muci intege koko kandi ko biriko biramubeshaho ivyo ari karakora kandi akaba afise impanuro zitandukanye kuri bagenzi biwe. Ni mu kiganiro muri sanga muri kano kanya tubibutse ko mushobora kubandanya mushikiriza ibibazo byiyumviro nkuko bisanzwe. Adresse yacu ni VOA radio yacu umuhamagare muterere mu kiganiro muri sanga. Tutarandire rero twakira umutumire Nzikwinkunda Tréphonie Mireille ikaze neza mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane.
Urahumeze neza ngahe Bujumbura mu Burundi?
Ego ndaho ndashima akazuba kariko karaka bukebuke kariko kararenga.
Ni byiza cyane iki ryatanguye koko. Ego none Mireille ufasha kano kanya kugira ngo tuganire abajeune benshi ubunye bariko baraja mu karuhuko. Abajeune benshi bako baribaza ati mbega nokora iki udukorwa dutandukanye tukwiyungunganya noja muruhe mwuga. Wewe turumva ko wize mu gihugu cy'Ubushinwa mbere ko tuja mu kiganiro nyezina nk'umujene wo Burundi kazi tubye muri make urinde wavukiye he wakuriye he wize iki muri make?
Mireille ngo kwaje kwivuga n'umukobwa w'igeme wo Burundi kazi yavukiye mu ntara ya Makamba ya Zarake yakuriye Bujumbura nuko navukiye n'abandi ndabibwiye ko ariko yanavukiye urumva twakuriye nakuriye mu ntara ya Bujumbura ego natanguye amashuri y'intango kuri Atene Primaire ndiga kuri Stella Matutina ndiga secondaire kuri Lycée Municipal Rohero ndiga na kuri Stella Tanganyika ibijanye n'ibiharuro scientifique section scientifique sos a ama kaminuza ndayiga kuri Hope African University muri jeni civile muri janye no kubaka nyubako ego mpejeje ngereko mahigwe kuronka bu nja kubandanya master mu gihugu cy'ubushinwa ego ubona nkaba ndi muri bamwe bitunganirimo ego nibaza ko hari ibyo muri make
urakoze cyane abitunganiriza umurimo nk'uko mubize mu gifaransa ba entrepreneur urumva waratanguye akazi kawe uribeshejeho mu byo ukora ni navyo tugiye kuganira uno munsi mu gihe abajeune benshi bibaza ati mbega nohera he mbega nokora iki tubwira muri make ko twumva winze engineer civil ariko ugahava ukuguruza NMT decor byagenze gute kugira ngo utangure uwo mwuga utandukanye kumbure n'ivyo wewe wize ariko wavuze uti reka ntangure iki kintu
ego gutangura kwitonganeza imirimo navuga ko ari ikintu cyari kindimwa kuva kera kuko ndibuka yuko natanguye ndandaza ibisogoti mu ijoro seconde première ndandaza donc muri pause akaza bakanshorera nabitumwa na anje yo kumva yuko ndi financièrement indépendant atawe nteze amaboko ngo ampe utuntu duto duto nshobora kwiha malitoke nabanabyukiye mu muryango udakenye kandi udatumbe ubayabaye mugambo ugata icyo nkeneye sinokibura mugabo nkaguma mfise icyo uko gushaka kumva yuko nkeneye kumva yuko ikintu ahije nacihaye nacirondere cyavuye mu bikorwa byanje utwo tuntu duto nshoboye kutwiha
kuvuga hari umwigeme nyine wakuriye ngahe Bujumbura ukaba wakuriye mu muryango nk'uko bivuze utarubuze ikintu wewe washobora kuronka icyo ukeneye ariko ugahitamo yuko nawe kuri wewe ukwiye kurondera utwawe bikaba bya biri kurimwo kuva ukiri muto none turiko turavuga kubijanye no kurondera ubuzi abajeune benshi ubunyi bavuga bati nabuze akazi koko nabuze nicyo nikorera wewe ubona intambanye ziri hehe kuko ugaruka ni gwinshi cyane mu mayira mu makartier bavuga ati twabuze icyo dukora pe wewe ubona intambanye ziri hehe cyane cyane muri iki gihe kubo mungana batariko barakora cyangwa batariko barihingira imihango yabo nkuko bavuga mu Kinyarwanda nkuko ubibona igituma bataronka ubuzi bwabo batarondera nkuko wowe uri kurarondera canke abandi bagenzi bawe ni iki gihari
intambara ya mbere mbona ni mu mutwe uburyo twiyumviramo muri kino gihe cya none twiyumvira mu buryo navuga mu gifaransa negative tuguma tubona yuko ibintu bidakunda dusha ishavu canke amakosa kuri leta kubadukorera bogira ibi komplexo kuva ugasanga siko turata umwanya muri ibyo no kumarika ugasanga nibyo siko turavuga ibitagenda neza
Mihaye urantunga ndaguciremo gato ndumva umurongo utari kuravuga neza kumbure wo kwegera telefone turabe ko bikunda harimo amajwi karagaruka ariko reka tugerageze
kumbure uko kuntere tuguma twiyumvira yuko ibintu byose bimeze nabi atakiza kimwe kigenda mu gihugu byose byabaye nabi biratugira ko ingaruka
urantunga kumbure haracyarimo kakabaza muri telefone reka turongere tukugarure ku murongo wa telefone ikibazo kivemo kugira ngo bakumve neza ku mpanuro canke ibyumviro kurashikiriza kubijanye n'abajeune bagenzi bawe reka tumire amateca tugaruka
Malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika ingekuwa maliwe ingekuwa dada nasembana mali senawe ingekuwa
Kashimbana mali sinwe engekuwo wa malaika
Esa za somo wa roho yangu Esa za somo wa roho yangu Yamwani fa
Akuwaza kidege kidege akuwaza kidege engekuwa malie engekuwa tata na sindwana malisinwe engekuwa Nashindwa na malisiwe Ingekuwa malaika Malaika nakupenda
Kati ijwi rya Amerika Isamira Nirai Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turi kumwe na Nzikwinkunda Trifoni Mireille umwigeme w'umurundi kazi yikorera utwiwe akaba afise impanuro nyinshi ashikiriza abagenzi be kubijanye no kwitegurira imigambi yabo nkuko ari karagerageza kubikora muri iki gihe Mireille twongeye tugwe ikaze ku ijwi rya Amerika
akoze cyane
Twizere ko murongo wa telefone uza kudukundira ubu twako turavuga ku ntambamye zitandukanye zihari mu gwaruka mu kugira ngo bashobore kwiyumvira ico bokora bimwe na rimwe hari intambamye zitandukanye urukura tubwira ubona muri iki gihe ni nkizihe ubandanyirije ko
yego yambe na nafuse ubuje kwiyumviramo ikindi parte yiki yengamye cyane kubitagenda neza bikaca usanga byatugize kwingaruka ikica icizere twifitiye muri twebwe
ego
allo
ego turakumva
hanyuma
ego twavuze kumbure uraza kutubwira ibindi byinshi ubandanya kubona habari mu gisagara ca Bujumbura habari hagati mu gihugu kenshi abana mu gisagara ca Bujumbura baba bafise ibibazo bitandukanye n'ibibazo abana bo hagati mu gihugu baba bafise kubijanye no kwikorera utwabo entrepreneuriat muri rusange muri mu gifaransa abana bo mu gisagara ca Bujumbura twovuga tuti kumbure imitego bagwamwo canke intama ni bo bafise bobo ahanini ubona n'izihe zoba zishobora kuba zitandukanye n'abana bari hagati mu gihugu
umutego wa mbere mbona nibaza ko ari amareseaux sociaux kuko amareseaux sociaux umuntu ashaka guhera mu gatondo ari kuri réseaux sociaux ariko araba ibintu bitamwungura ibintu binini amakuru y'abasare ibintu nyene bitamwungura ubumenyi ashoboye gufata ubuhinga bwa none si bubi ariko kumenya kubukoresha neza biracari ikibazo mu gwaruka kenshi kandi biba byongeye bari abashomeri kandi baba baciyumvira yuko barindiriye ko babaha akazi urumva ko basanga batwawe n'ubwo buhinga ngurukana bumenyi ama YouTube baraba ibintu bitatuma par exemple ashobora kuraba abansutsenye imbere yiwe babishoboye akaraba uko babigenje hagerageza gukurikiza impanuro batanga kuko biriho byinshi birondeye ntubibura kuko na Rwanda biraba biramfasha cyane nkabikurikiza ibyo ashoboye ego kindi naco nibaza ko ari kugabanya kuraba ibyabavyeyi sosa abana bo mu gisagara twakunze kwishimira ibyabavyeyi babaza ati izokwamaho ubona ubyuka ubona yuko umukaka turi ku meza ashatse turafungura nta kibazo uca bibaza ko bizokwamaho ugasanga baguye muri uwo mutego wo kutiyumvira icyo nawe wokora kuko muri uwo mwanya ataco uba ubuze ubona ko bizokwamaho
aho niko bana b'iBujumbura nk'uko bivuze ati ama media ama social media barazirigwa ko bakoresha ama mega yabo kuja ku matelefone ugasanga biriho bicaye bako baraziraba hamuti bazo baragwa no mu mutego yuko ubona hari kumbure muhira bihari barafungura barataha uko bifuza barafungura mu gitondo saa sita ku mugoroba ugasanga umenga hariho umwuzure ushobora kuba kubahumya maso bakagira ngo bizokwama hama bamaze gukura bagasanga siko bimeze hama ruguru naho mu gihugu hagati hoho bobo imitego bagwamwe ni ihe ntambanye izozo ziwabo ni nkizihe bashobora kumbure gutangura kwiyumvira yuko ari imitego koko
ntambanye za ruguru navuga yuko ari ukwiheba ukwibaza yuko gutera imbere ari iby'abanyabujumbura cyangwa gutera imbere ari iby'abantu bifise bo bashoboye no guhera muri utwo duto duto bahambije nimba ari guca gucingero agacingero nimba ari kuja kurondera utuntu ashobora ku isoko ego navyo nyene akugira ashoboye kurondera umutahe wo gushika kuri byinshi cyane kugaya akazi nk'abize bari ruguru akavuga ati jesi noja kurima narize noba na kiziki kiwo mbona ndiko ndaja gukora uyu mwuga novuga ko ugayitse nabwo nta mwuga ugayitse ubaho narize nararose amashuri yanje noba na kiziki ugaca usanga bagumye muri bwa bukene kubera kugaya akazi kandi uyu mutego n'abanyabujumbura barawugwamwo se baruguru gusa ego
kubijanye n'imitahe kugira ngo batangure ubona ari abana b'iBujumbura canke abana ba ruguru bakunze kwidoga yuko atamutahe bafise canke ni bose wowe bibona gute
jemba na yuko ari bose kuko mu mutwe turimo yuko umutahe ari umuntu aza akaguha titone amafaranga ugende ukore uwo mutahe urashaka kwironderera uka ari surtout nk'ama service ari ikintu bumva yo kushoboye gutanga gukorera umuntu ukakimukorera ukagishyirako igiciro gutyo ukaburi kurondera bamutahe buke buke ukarambira ingabire imana yakuremanye ushoboye abantu surtout nk'abantu bakora utuntu dukorikori akavuga ati ndashoboye gukora kaka akagurisha akaronka umutahe ati ndashoboye kuja gukora kura kumisurira umuhozi umuntu akamudufaranga ndashoboye kuja ego cyangwa ukarondera umuntu ubona ko yisununuye akavuga ati jewe ndafise umugambi runaka ukawumushikiriza neza ego kandi nibaza ko benshi bakubonye biseye atoreka ubwo mutaha wufise nuko rwaruka rwinshi rw'ubu usanga ubuseyo dusigaye dufise buke usanga kutwizera ngo umuntu ngo ashire umutahe muri proje yawe ni ikintu gisigaye kigoranye nta bwizigirwa tugifise byinshi
ubwizigirwa ni ikintu gihambaye kumbure abajoni bakwiye gutangura gukorera ko nabyo nyine kuko ukwizigirwa birakenewe cyane haba ari mu muryango haba ari muri banke ibyo kwizera kiguha amafaranga ukwizigirwa ni ikintu gikomeye urakoze cyane Mireille kumbura uraza kutubwira byinshi by'ingene watanguye NTM Decor kuko NTM Decor ni kubeshejeho niyo ukoreramo buri munsi urafisemo byinshi ukoreramo uza kutubwira ariko reka mpe micro n'abanywanyi b'ishuri rya Amerika baratanguye guhamagara barifuza kukubaza ibibazo n'ivyumviro kumbure banaterere duhere kuri Idrissa amahoro neza Idrissa
bahoro
urahora komeye
ndaho ndakumenyere yani kigeri mu Rwanda
ego
ndashimira mushiki wanjye watumiye ndamushimira cyane yakoze ibintu byiza akiteza imbere akaba yamasaba bashiki banjye kumureberaho akaba akabira urugero mu bandi bashitsi banje no kuvuga ngo iyo mbonye mushitsi wanje yariteje imbere bizagiza cyane rege ngiyewe urana nabashitsi banje ningende mu tekinisiye no kuvuga ngo ndasaba abashitsi banje cyangwa nabarumuna banje ni kuba ngo bakure amaboko mu mifuko ndake gusuzugura akazi kose bagakore kuko akazi kose wakora kakubesha akandi akazi kabi kaguhesha akazi keza ni ukuvuga ngo ndamushimiye cyane ku nama yagejeje ku bandi bavandimwe bisabira abandi bavandimwe kugira ngo bafungure ubwonko babashe gukora ibiganire kandi noneho nibaganire ka kazi kose kabashije kuboneka kandi none bashobora kujya gucuruza bagahera ku karito bagenda bishyira imbere bazamuka buhoro buhoro icyo ngiye nabonye iha abantu abana b'iki gihe nyine baricara mu rugo bakajya ku mbuga nkoranyambuga kandi bagatekereje icyabateza imbere ni ukuvuga ngo rero ndabisabira gukura amaboko mu mifuko bakitabira isoko ry'umurimo uko ringana kose uko mu bushobozi Imana iba yamuhaye iyo wahera ku 10,000 wakwiteza imbere ni ukuvuga ngo ndamwisabira nanone akomereze aho ngaho yongere ibiganiro byinshi kuri bashiki bacu cyangwa basaza bacu bareke kwicara mu rugo bahaguruke bakore n'ibiteza imbere nabo bazateza ibihugu byabo imbere ndisabira nanone abanyafurika bose guhaguruka tugashyira hamwe tugafatanya noneho tukazamukana twese hamwe tugateza afurika yacu imbere ni ukuvuga ngo ndisabira na mushiki wacu ishyirahamwe amashyirahamwe yishyire hamwe bungurane ibitekerezo biteza imbere kandi noneho begere na leta leta nayo ibashe kubafasha kubera ngo iyo wegereye leta nyine iguha ibitekerezo kandi noneho wabasha nayo leta y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda turashaka gukora urubyiruko rugakora cyane rugateza leta zacu imbere
bakoze cyane Idrissa atwibukije yuko abajene bakwiye kwiyumvira gukora akazi kariko kose ko bateza imbere no kuvuga hari ubuzi butandukanye nkuko Amerere bivuze bamwe basuzugura Idrissa yongeye yibutsa ariko ama social media ashobora kuba nayo nyene nkuko Mireille yabivuze ari ikintu kiri intambanye ku bajene benshi ariko Mireille yagarutse aravuga ati social media simbi cyane iyo tuyigiye ko tugiye kwiga ibintu biduteza imbere tugiye kwiga imigambi tugiye kwiga ungene twokuguruza business zacu social media ntacyo ibaye aravuze ati kandi ati twokwegera leta nazo nyine zishobora kuba zifise imigambi cyangwa ibyumviro zotere ku bajene bakayikurikiza kugira ngo biteze imbere reka tuje ku ndi munywanyi w'icyo cya Amerika ku murongo wa telefone turafise niyo nzima amahoro neza niyo nzima uratwumva
ndabumva n'amahoro
urahora komeye
cyangwa ndashimye Imana
icyumviro cyangwa ikibazo
ngo cyumviro cyane no tira ku bijyanye n'abarwaruka bafite amashuri muri uno mwaka bamwe bakabura ubuzi bamwe usanga bakaburonka cya mbere gikuru ni uko nk'uko umugenzi wanjye mu bice mu gihugu cy'u Rwanda bivuze ko kuba amaboko mu mvuge kareka cyane cyane kugaya ubuzi cyane cyane tangura ibyo imirimo nk'uko abanyarwanda bavuga ngo guhanga umurimo tuwabye mu buryo dushobora kuronka bwose tugume tudeyinze leta hariyo ibyo duha ubuzi nicyo kiri mu bintu cyane kiboshe urwaruka muri ino minsi bose intumiro babafite bavuga ati nige nzo leta izo makazi nzo mbere nka naka kijya kibanza arimo yagihawe n'amashuri benshi n'ibyo babona rero icyumviro cyane gikuru abantu gishingiye ni uko urwaruka twese twoshimikira cyane cyane mu kumenya ko umuntu atiga kugira azohabwa akazi ahubwo yiga kugira amenye icyo kintu yize hamwe na bakibyazemo umusaruro nimba wize gukora kubaka ibintu byose bize nkigiye wize ati nzokora bino ubwo gusa ushimikira ati reka ndabyige ndabimenye hama ninabimenya naho naje nzobibyaze mu musaruro cyane ntibiharawe muri no misoro ni gake umuntu akora ibintu bijyanye n'ibyo yize kenshi usanga urashobora guheza kwiga ukiga dufata ukiga nk'ibijyanye by'ubuvuzi hama waheze ukabona ushoboye kuronka akazi mu by'ubuvuzi wihangiye nawe nyine atapanabibona ko buri wese akamenyera yuko adakora ibyo leta imuhaye ubwo twebwe leta ikeneye ko tuyifasha kurwanya ubushomeri mu kugenda turarondera natwe ubuzi bw'iwacu nyine ku buryo natwe dutanga ubuzi ku rundi rwaruka turabiye no mu Burundi hariho nk'uburore bw'abantu benshi usanga barize ariko ntibakore ibyo bize cyangwa ntibaze cyane ku mashuri bafise abantu ugasanga baratanguje inganda nyinshi nko mu Burundi n'abantu bake bafite inganda zikomakomeye bazihawe n'amashuri ego cyumvire cyane cyane gishimikiye aho
urakoze urakoze cyane niyo nzima kumbure Mihaya araza kugira icyo abivuze ko kuko nawe nyene yarize amashuri ariko mu byo ariko aratubwira ati hari gihe ukora n'ibyo utigiye ugatera imbere muri byo reka twakire uwundi ku murongo wa telefone turafise Frank Amahoro
Namahoro
ego Frank duga ku ijambo kibazo canke cyumviro
yewe umukobwa aruvuga ngo kize byerekeranye n'izindi myuga ariko akaba anazize akazi ndabigira mugira inama niba akabuze birindwi ajya mu gisirikare hari amare kristian bari kwandika abasirikare no kujya mu gisirikare ajya gukora n'igisirikare ajya gukiga ntabwo gitindaga niyo n'abagenzi be kumubwira ndabizi
oya ntiyabuze akazi ahubwo yaritunganyirije wenyine akazi kiwe niko kamutunze nubwo yize ibijanye n'inyubako unye afise iduka giwe yuguruje rya NTM Decor akaba afise kumbure impanuro nyinshi yoshikiriza abandi bagenzi be kubijanye no kwitunganiriza imigambi yabo
narigize byewe bose yabuze akazi gutya birinda uburundi nakuva yarabonye akazi kagadahuje n'ibyo yigiye yaba ari gukora guti nta kibazo nta n'icyo bitwaye abenshi tuguraga imirimo zo kutige nasi urebye nka dipome mfite katari byo kwaga atari byo kazi nkoreraga
ego reka tumuhe ijambo kumbure umutumire agira icyo avuze ku byo Idrissa Niyonzima nawe Frank ku byo ushikirije hama turabandanye ku murongo wa telefone Mireille ijambo ni kwawe
ego ndashimiye abandi intege ego kandi ibyo bavuze twabihurije ko muri iyi minsi ya none ntibakira akora ibyo bize akarorero ni jewe sindiko ndakora ibyo nigiye ariko ibyo ndiko ndakora ndabona yuko hari ahantu biri kubiraja kandi biri kubiratera imbere rero nibaza intambwe ya mbere twokora mu mitwe yacu no kwibaza yuko atabyo dushoboye cyangwa bidashoboka niyo nzitizi ya mbere nibaza ko dufise twe kugwaruka yuko tubona yuko nyine bitangura dushaka yuko dutangura ikintu tubona ingene kizohera o ntibikunda uragitangura bikaza birajamo ku munsi ukagira aho n'intambamyi cyangwa ibigenda neza gutyo ukagenda uriga navuga ko kwihangira umurimo n'ishuri ridahera uguma wiga minsi yose kuma uriga ibintu bishasha wiyumvira ukuntu wateza imbere umwuga wawe ibyo ukora ukuntu woduga ukaduza n'abandi gutyo icyo ari cyo gitera ubwoba benshi nuko yumva ninatangura ibyo wanje mbega nimba binsaba abakozi nzobahemba iki nimba binsaba aho nkorera nzoba iki ibintu nk'ibyo mugabo maze kubishikamo navuga nti naje nk'ibitangura sinabona ibyo bijya niyo bipfa mugabo maze kubishikamo uriga kandi ubuzi icyo uri kurakora n'aho uri kuraja uragira ingufu sicyo kimwe n'uko waba uri muhira atacikurakora uri kurakora ku kizi uri kurabona ibyo kurakora ukiyumvira urapfusa servo yawe kwenza ati ukwezi kuraheze tegeza kuronka amahera yo kuriha inzu y'abandi ukwezi kuraheze tegeza kuronka amahera yo kuriha ibintu biriya bikenewe ntegereza bakuriya gutyo gutyo kagenda urakura wungura n'ubumenyi.
Mireille, turumva kandi rimwe na rimwe aba jeune bavuga ko bacitse intege mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri nkuko bivuze ntico baracunyara ari kimwe mu bintu byinshi bikunze kuguma biba iyo umuntu yitanguye nkuko bivuze kwihangira umurimo akabona yuko ntari karinjiza mu kwezi kwa mbere kwa kabiri akaca bivamo.
Ego cyane birakunze kuba kandi cyane kuko nkuko twavuze ku marezo sosiyo ibintu byinshi tubona ni baba batubwira ni ibintu bavuga nk'umuntu yatanguye ikihe haca kwe akubwira yuko byagenze neza ntakubwire intambamye nini yagiyemo cyangwa uri kuragira plan yawe ukayikatikanike ni gake twiyumvira gushyiramo donc ibitogenda neza ko dushoboye guhomba ibintu nk'itwama tuyishyira muri côté positif ibitari bibi mugabo uri kuri terre hariho amarealite yandi aza ugasanga hariho ibitagenze nk'uko wabiteguye. Kandi ikindi naco nuko kenshi dukunda kuja muri entrepreneuriat twiteze yuko tutaca twunguka n'ingogana n'ingoga kwezi kwa mbere duca nunguka amamiliyoni urumva utatumye konti y'amafacteur amwe amwe kuko aba ari nka domaine shasha utazi ibintu amalimiti amwe amwe amafutati amwe amwe uba utiteze ashobora kuza ukaca usanga byaguciye intege kubera utari kurunguka nk'uko wari ubyiteze. Kandi navuga nti uzashije muri antreprenariya nturondera kunguka ngo mu mwaka wa mbere canke ngo mu mezi ngo atatu ya mbere ubanza gushiramwo kwanza ingufu kubaka ukubaka izina ukubaka ico gikorwa cawe. Ego
urakoze cyane. Ego tubandanye ku murongo wa telefone turafise Madiba kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze ndamutse umutumire mire. Ati ndamutse umutumire mire.
Ego Mireille arakumva.
Ego hama nashaka mbaza ukuntu ikiganiro nagifata hagati sinumvise ukuntu cyatanguye nashaka mbaza ukuntu yo barashyize kuyo nambwe yo barashyize ko muri migambi yiwe ku byo yigiye kuko nkatwega abajene benshi ibyo twigiye tuvuga ngo turagerageza mbwa inzira yayipfira hagati sinzi nye nuko ubuntu yo barabishyize ko nicyo kibazo nari mfite ukuntu yo barabishyize ko nyene
mu ntango y'ikiganiro yatubwiye yuko wewe ibyo yigiye yahavuye atari ibyo bari karakora muri kano kanya naho yagize master muri ingénie civile ubunye akora MTM decor akaba atunganya ibijanye n'imanza gukotesha ibikoresho byo mu manza n'ibindi byinshi nibyo akora muri iki gihe.
Oh okay, nari natahuye ko ibyo yigiye ari byo ari karakora gusa no muteri nege kubyo kuba yara ibyo nyigi atagira kize ni gusa nkatwe kugaruka turacyari mu nzira y'amajyambe turacyari ko turagerageza.
Ego urakoze cyane Madiba. Mireille tukiraho nyene ku bijyanye n'ingene watanguye mbega wahereye hehe? Wowe warahereye ushoka ukotesha ikibanza canke wahereye kurondera umutahe w'ibikoresho ukoresha n'ibihe bikoresho ukoresha? Dusigurire muri make ingene NTM decor yatanguye ugenda uradutwara mu bice bitandukanye wagira urakora kugira ngo uje aho unye ufise iryo duka ryawe aho abantu bashaka kuza kukurondera ko ama service yawe n'ibindi byinshi kugira ngo bafashe ku manza zawe.
Eko navuga ko iduka ryanjye ryahereye mu kiyago n'abandi ba jeune twari duteramanye ndateka turaganira ndabaza kuko byari bisanzwe ndabyumvira mbega nukora iki none gute norondera ikintu nkora ni nasitahe Bujumbura sinzoshike mvuga ngo ndashomereye ngo ndindire akazi. Naye maze ni sitavyumvira hantu igihe kimwe twicanye n'abandi ba jeune twajaje ama repetition ndabaza ati ni giki mubona umuntu yokora kivuye ino nari ku ishuri mu Bushinwa
kivuye no umuntu yokora akiteza imbere ari a distance baranditse imbere bitandukanye cyampitamo kimwe ico cyo kugira gukodesha ibintu by'imanza bagati numva ico kimbakuye cyane mu byemezo byinshi bari bampaye bagati reka nje gukorera kuri iki ndatangura ndaharura abo buryo byosaba kugira ashobore gutangura amanja mu byo kurondera uburyo ntangura kujya ndaziganya duke duke mutwo umuntu aba yaciye akaraka akaziganya avuga ati ndetse ndaziganyiriza wa mugambi ngomba gukora maze kwegeranya udufaranga dukeyi ndavuga ati reka ndongi kutuntu dukeyi ndabe uko bimeze eko nuko byatanguye
hama umaze gushika mu gihugu cy'u Burundi birumvikana ko wari ufise ibikoresho bimwe bimwe wajuzanye watanguriye hehe waciye ukotesha ikibanza canke waciye utangura gukoresha kumbure WhatsApp yawe kubwira abantu ibyo ufise muri make wabigenjeje gute kugira ngo utangure uvuga uti unye n'intambwe ikurikira nkwiye gukora ikinike
eko natanguye gukotesha ikibanza narondeye umuntu ajondera urapangana ikibanza ndamuronka ico gihe nari nkiri ku ishuri umubyeyi wanjye yabifashamo arafasha araharonka arashiramo utwo tundukira nayo imaze kurongika akankurikiranira buke buke ariko amaze gutaha ndashika kandi ndabyigiramo ndaraba ukuntu byevoriwa mu nyuma ndahavura ndumva yuko nkeneye kwagukirwa ndaronderaho iwanje ariko ndashiramo utundi tuntu dukeyi ndongeramo hama mu nyuma ntandukira ibya deko eko
ivyo nyine wakoze Mireille ngaho mu gisagara ca Bujumbura iyumvira ku muntu yoba ari hagati mu gihugu we yohera hehe kuko naho nyene hariho imanza hariho ubukwe hariho kuganduka hariho imanza nyinshi cyane naho nyene hagati mu gihugu we yohera hehe mu byo yokora kugira ngo naho nyine avuga ati ni mu nshoke muza kunshorera ndafise ibyo no bafasha mu manza zanyu yokora iki nk'uwo mwigeme ariko aratwumva avuga ati ndi ngaha mu Kirundo Kayanza mbega no hera hehe uwo muhanura ko yohera hehe
ego makoze cyane itambere yohera ko nikumba yuko bishoboka abishoboye nta umuntu ntashire atansa n'imyenya kuko bitashoboka agashyiramwo yuko bishoboka hanyuma akarondera uburyo buteye kuko ashobora kuronka gashamu akarabda bo ibyo ibikenewe muri ako karere aherereyemo abantu kuko ibikoreshwe ni Bujumbura sizo zabikoreshwa mu muri ntara sizo bakoresha mu yindi ntara akaraba mu karere aherereyemo akavuga ati mbega haje nkerereye ni iki kino hava nkora abantu mbona yuko bikeneye mu bantu barondera bakabura ukarondera ikibazo ukemura mu bantu nico nokwitwa entreprendre ni gukemura ikibazo cy'abantu cy'abandi
ni kuvuga kumbure niba ari ibitambara byo ku meza babuze naronderaho yobikura canke aronderaho yobitira akakotesha niba ari amashugwe bakeneye akagerageza kuyegeranya niba ari amasahani yo gukoresha mu manza aba ari cyarondera ati wowe umuhanuro utirondera ikibazo wokemura mu manza ziri aho uherereye
ego nabati mu manza mba ngiyemwo ndabona yuko kuronka ikinye bibagora par example avuga ati kuronka ibitambara bakoresha amadeko birabagora avuga ati reka ngure ibitambara bikeyi baje barankotera kuronka imvutano kumbure zisa birabagora ati reka ndabe imvutano nkeya nduga na ruguru baje barankotera icyo kucyo kajya akantu ubona yuko kagurana kuronka iyo kakadogana
bakoze cyane Mireille ni ukuvuga yuko ikibazo icyo ari cyo cyose kiba gihari kiba kikubereye business kiba kikubereye igikorwa wokora cyo kwinjiriza reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise abandi banywanyi ku murongo Marcel ararindiriye Marcel ikaze neza
murakoze cyane kuri mikaze ndetse n'umukinnyi wacu umusura mu mukinnyi
ego
mara neza Marcel
amaho kwitwa ikintu mu Rwanda kuko ni kwa Marcel ariko
ndagusabe Marcel duze ijwi cyane tukumve neza telefone ndumva harimo akabaza ariko duze ijwi
yego nikanda bazi kibazo kimwe umutumire wacu abana ugwaruka cyangwa abigemeye iki gihe ugwaruka ruri guhera heza amashuri usanga ruvuga ko atarimo mu gihugu ugasanga abantu benshi bateze ibiganza ama leta yabo kugira ngo babone akazi ka leta cyangwa se mu bikorera ku giti cyabo mu bikorera utwabo ariko we yaratinyutse abasha gukora atangiza umushinga wo gukora amadekorasiyo habaye amafeti cyangwa se andi maseremoni atandukanye ariko igihe yatanga uyu munsi n'ibintu birabaye kubera ko uyu munsi kubona igishoro ntabwo byose amafaranga umutari umutangiza nk'uko abarundi babivuga ndetse nta mubaza bibaye ngombwa ko hari urwaruka runege mufite ubushobozi bukeya ariko bwifuza gukora nk'ibyo akora haba hari icyo yabafasha icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri usanga mu mashengero amwe n'amwe nayo akunze kugira amadekorasiyo kandi dekorasiyo byarangiye ibintu byinshi nta mpamvu y'ubugeni umuntu ashobora gushora imari cyangwa gushora umutahe mu bintu byo kugura amasafuriya amasahani uno bya bintu abagize ubugeni baza gukodesha kugira ngo na wa muntu akomeze kubaho ariko akagira imbogamizi nyine y'igishoro cyo gutangiza kugira ngo ugende kugira mu mabutike mu maduka aho ngo uba ukeneye amasafuriya manini cyane umuntu nk'uwo aramutse afite icyo guheraho ibyadafite uwo nguwo ibyadafite akabona isoko n'undi muntu akazana n'ubundi bumenyi bujyanye wenda n'abafite ibyo bazi gukora mu gikoni ikaba bizinesi yagutse wamwegera bakorana hagize undi muntu ufite ibikoresho bindi nk'ibyo ariko afite n'ubumenyi bwo mu gikoni ku buryo ntashobora gutangira kujya aratsindira n'amasoko mu guteka mu bugeni habaye ubugeni cyangwa ibindi birori bitandukanye
icyumviro cyiza cyane icyumviro cyiza Marcel
yaratubwiye ku murongo kuko internet yabo ntabwo ndi kubumva neza
turagushimiye Marcel kumbure uraza gushaka kuri site ya internet ucumbiriza cyose kuri wezi tatu kaburungu radio yacu voa@kaburungu.com reka twakire uwundi munywanyi nawe nyine ategereje turafise Simon amahoro
amahoro kuri twese
urakomeye
namwe muraho
turashima natwe
icyo nge ngira ngo mvuge kuri ibi ngibi baza n'umutumirwa hari ikintu nyine hari ikintu bagenda bagarukaho bakavuga ngo wenda ni urubyiruko rudashaka gukora amaboko ngo rukore cyangwa se bo ntabwo baba bashaka kumva ko ari ikibazo cy'uburyo buke buhari hari ikintu birengagiza ko uko urubyiruko rwabaye rwinshi ari nako imirimo yo gukora yagabanutse ikintu ntabwo bajya bakigarukaho kandi urubyiruko rufite ayo mahirwe yo kuba rwatekereza icyo gukora narwo iyo urebye usanga icyo gukora nta nacyo bijyanye n'aho bagiye bari ndaguha nk'urugero nko kuvuga ngo utangiye bizinesi watangira bizinesi nibura barakubwira ngo makeya waba ufite yose wakora ariko ntibishoboka ntabwo byakunda amacyo waba ufite yose byakunda gute uri bwakwemo mbere y'igishoro mbere y'uko utangira bizinesi yawe uri bwakwemo ay'imisoro ku buryo bumwe bugiye butandukanye utangiye bizinesi y'ibihumbi 200 bakwatsemo ibihumbi 500 by'umutekano bakwatse 5 by'isuku bakwatse ya Rwanda Revenue ipatanta asanzwe n'ubundi ubwo mu Rwanda Revenue kuko ndi mu Rwanda wenda bakwatse n'ay'imisoro wenda bijyanye n'ahantu uri ayo yose iyo amaze kubamo cya gishoro cyawe bizinesi birangiye nta kindi kintu uba wakora ikindi kandi uwo iyo akubwiye ngo wenda yatangiye nawe ku bintu ative atangiza amafaranga ayo makeya bita makeya urubyiruko rubasha kuyibona ni make nibishaka b'ibihumbi 10 urubyiruko ruraza kuyabona ruyakuye mu kiko nta kintu na kimwe kiruha amahirwe yo kuba bakorera ayo mafaranga hari ibintu bavuga ngo abantu ntibashaka imirimo barayishaka hehe imirimo ko ntayiha kuko bigaragara ko nta icyo mbona nimba ari ibikunda leta zivane ku munwa kuvuga ngo ziri gufasha urubyiruko mu buryo bwo kuvuga gusa zirufasha urubyiruko mu buryo bw'imikorere uburyo bushyirwaho bw'urubyiruko usanga hari aho butagere cyangwa bushirwaho gusa kuko bwanditse ariko budakurikizwa ni ibintu bigaragara ahantu henshi ntabwo uko bivugwa ari nako bikorwa mu bikorwa bigaragara biravugwa yego ukabyumva ariko wareba mu bifatika ugasanga nta bihari
ubwo
wenda nawe agira icyo ambwira kuko icyo ntumva ni uko nabwira ngo wenda we urumva yagize amahirwe arangije ishuri n'iryo shuri aba rirangiza kuri ubu usanga ari bakeya bijyanye n'ubushobozi ugasanga ishuri wizemo naryo ntiriguha ayo mahirwe kuko umuntu ajya kuguha akazi nabyo bitewe n'ishuri wizemo ayo mahirwe yo kujya kuryigamo nayo aragoye kubona ishuri biracyari ikibazo kuri ubu ngubu ishuri rirahenze amafaranga yo kwiga biracyasaba ikiguzi kinini cyane kugira ngo urubyiruko rubashe kugira urundi rwego rugeraho njye rero icyo ntemeranya nawe ni uko bavuga ngo ni urubyiruko rukonje cyangwa ubona rudafite ubushake mu mikorere ahubwo imikorere ntayo mu buryo bufatika
icyo uvuze ibyuvuze Simone ibintu bihambaye kandi turakunze kuvyumva cyane nibyo koko hariho uruhara rwa leta ariho rwaruka rutari ruke rumaze kudushikiriza ibyo dushikiriza uvuga uti umutahe muto ntacu shaka kugushikana ko kuko nuko bivuze imisoro amakori ni menshi aravuna hari umujone twavuganye mu mezi yahera nawe nyine yari mu ntara ya Gitega avuga ibyo nyine ushikirije akavuga ati nyabuge ntangura gukora batangura kuza kunyaka amakori kumbure akamo uteye leta ko kugabanya amakori ku bajene bakiyumvire imigambi ishobora gutuma ku bantu batanguye imirimo yabo bashobora kugabanyizwa ko kumbure amakori kugira ngo ntibavunike bagitangura wavuze uti ama business ariho menshi ariko imitahe nayo nyene nubwo bayisuzugura imitahe irakenewe ndakubajije gato gasimo ni twaba tukiri kumwe ku murongo mbega none uko kuntu umutahe uba ari muto kandi imirimo ikenera ko utanguza umutahe uboneka kuja hamwe n'ivyo babiri kimwe mu nyishu zoba zije gufasha ico kibazo mukavuga muti wowe ufise umutahe w'ibihumbi ijana ubundi ati ndafise umutahe w'ibihumbi ijana canke ibihumbi icumi dutanguriraho kuja hamwe n'ivyo bari bimwe mu nyishu
cyangwa mukavuga ngo reka dukore business yiniye tujye muri banke dusaba amafaranga batugurize ntabwo bishoboka kuko banke ntiyaguha amafaranga udafite ingwate urajyana yihe kandi ntawe ufite ukiri urubyiruko nibwo buryo nyine nkubwira ko leta yakabaye ifashamo urubyiruko nyine byagera ku rubyiruko ikoroshya bitandukanye n'abandi bantu basanzwe usanga nimba wenda mwishyize hamwe muri batatu ntabwo muza kubona uburyo bworoshye bwo kuba mwabana niyongezanye ngo mube mwagira ikindi mukora ntabwo bikunda
kuja hamwe naho kumbure mwugurisha akantu uko akenshi abashoboye gushikaho bigejeje baravuga bati jewe natanguye gutya mfata umutahe ngurawo niba ari igitunga c'imicungwe ndunguka nkagenda ndongera ko kuri utwo duke cane navyo nyene birashoboka birashika
yego navyo byashoboka ariko ngaho tekereza mufashe wenda ubwo buryo muri batatu mufashe wenda amafaranga make mu ashoboka muri iteranyizwe umushatse amafaranga kuko kuyabona aho kuyabona kugira ngo ubone ayo make yo gutangirira usanga ari ikibazo nk'ubu umunyeshuri urarangiza kwiga urangije kwiga ku kanya urakura hehe amafaranga nayo bita makeya yo kuvuga ngo ubonye yo kwifatanya n'abandi
usanga nayo Simon twavuze kare yuko abajene murakunda kuba turi kuri social media sivyo social media irasaba mainite irasaba amamega none ayoyoyo avahe
iki cyo kuvanga abajene bakunda kuba bari kuri social media ntago nkemera kuko abo bari kuri social media kenshi ucungurebe uraza gusanga abantu bari mu miji bari mu miji itandukanye abantu bari mu mugi bafite uburyo bwinshi n'imiryango yabo ibafavoriza kuri icyo kintu kubona interinete biroroshye nta bantu bari mu bice by'icyaro bapfa kubona interinete ku buryo bworoshye n'ubwo bumenyi usanga batarabugira ku buryo wavuga ngo bahugiye ku mbuga nkoranyambaga nk'uko mubivugaho ngaho njye ntabwo nemeranya nko kuri icyo nemera cyo urubyiruko rumwe rwo mu mugi hari igihe barugenderaho kenshi usanga n'ibyo byose bavuga ariho bari kurebera batitaye ku bantu bari mu bice bitaratera imbere cyane kuko iyo interineti ntabwo birahagera mu buryo bworoshye.
Ego reka kumbure tubabarire abari hagati mu gihugu kuko ntibari kuri internet cyane ariko abari mu gisagara nabo nyene bagabanye twemeranye yuko bakwiye kugabanya nabo nyene uburyo baje kuri internet kuko za YouTube wihweje ama views abantu baraba ama ibiganiro ibiparu n'ibindi byinshi usanga ama views ari hejuru cyane ayo ma views ni ukuvuga ko abantu bayagiye ko baravye bamaze iminota 10 isaha amasaha birekarara bikiganiro kuri YouTube nuburyo bisaba kumbure navyo nyene barakuye kwiyumvira yuko aho ayo ma mega yavuye agiye arayongerekana abari bitanu ku munsi cyangwa bitanu mu minsi ibiri akavyegeranya mu kwezi ashobora kuba yaronse ibihumbi 100 ingahe akagerageza kuraba yuko yo vuga ati je naragegeje n'ivyakunze urakoze cyane
simo yego nabyo byabyumvikana ariko utari wagenda utari wakivaho urebe ko mu mugi ko wone internet akenshi bisa n'ibyoroshye impamvu byoroshye haraho ugenda ukabona internet y'ubuntu uri bukoresha utari bwishyure usanga akenshi abantu bari mu mugi usanga bafite akazi mu rugo bafite wifi y'ubuntu umwana kuyigeraho biroroshye kuba access kuri wifi ibintu byoroshye bitandukanye n'umuntu uri mu cyaro
ivyo nivyo koko nivyo koko urakoze cyane simo
Ego murakoze.
Ego. Tugaruke kumutumire tunaje no kumusozo w'ikiganiro. Mihaye twaganyiriye gato na Simo araduha ibyumviro bitandukanye ravuga ati kumbure na leta nayo nyine irabifisemo uruhara runini inya abajeune nti ati ntituri binebwe ati leta irakwiye kudushigikira mu buryo bwo kugabanya amakoni. Gira icyo bishikirije kuri ico.
Eko ndemera cyane na Simo ibyo bw'amakoni rimwe na rimwe arije usanga buvuda ku muntu ni abari hagora nime nari mwe biravuna ariko ndashimira cyane leta y'Burundi ko iriko iragerageza gutanga ingurane ku bajene idasabye ingwate iciye mu migambi itandukanye hakabira nka page ushobora kuyitunga ugashikiriza umugambi ugomba kurangura irabye ko iyo mugambi koko ufise ishingiro bakaguha ingurane navuga rero ko wacizwe mu kinco avuga ati dukorere hamwe nacyo ni ikintu cyiza cyane kuja hamwe kuko cya kintu ugomba gukora uri umwe nimba cyasaba umutahe w'ibihumbi ijana uri umwe hamwe muri nk'abantu nka batanu mu byumva kumwe ashobora kuvuga ati umwe wese nazana ibihumbi icumi cyangwa ngahe kugira dushobore gushima bya bihumbi ijana dukore icyo kintu kimwe hanyuma tugende turakura buke buke gusa intambamizi zikunda kuba muri icyo kintu cyo kuja hamwe mu byizigirwa buke kimwe na hera ko kuba bizigirwa kutagira ubwizigirwa ugasanga umwe muri bo cyangwa bangahe muri bo bashatse kugira ibintu guca mu nzira zitari zo cyangwa kononera abandi bari kumwe na cyane cyane tuba bizigirwa tukadukwaruka ku buryo na leta itwizeye ikaduha ubwo buryo cyangwa hagize uwundi muntu atwizeye akaduha ubwo buryo gutangura umugambi koko tubyaze umusaruro tube abizigirwa ego
urakoze cyane uyu mwumva ni Nzikwinkunda Tryphonie Mireille yikorera utwiwe mu gisagara cha Bujumbura afise iduka rya NTM Decor ego mu gisagara cha Bujumbura turamushimiye cyane ku vyumviro intererano n'impanuro atanze kugwaruka bagenzi biwe namwegwe mwashobye guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mu guterera ico aba jeune bashobora gukora kugira ngo biteze imbere n'ibibazo bahura navyo intambanyi zihari nico kugwa kugira ngo izo ntambanyi zihave ibibazo bikemuke murakoze cyane mwese ndashimiye cyane na Nadia tahaye mu buhinga bw'ibyuma ariko aradufasha nongera ndabibutsa yuko ikiganiro mushobora kukironka ubwinshi bwacu kuri site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu voa.com n'ibindi ibiganiro n'amakuru murashaka kubironka aho nyene mwari muri kumwe na Oriane Tanga ishaka kuri muri sanga y'uno munsi yerekeye ibikorwa by'abakenyezi n'abigeme kuri uyu munsi wa kabiri murakoze cyane mubandanye mwumviza radio y'Amerika.